Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora kwisi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jodiane nini na hazo
muri sanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mu rugendo rw'akazi umushikiranganje wo gutumatuma nako amakuru mu gihugu cy'u Burundi aheruka gukorera ku cicaro c'ibiro vy'amasandugu n'amaposita i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi y'u Burundi utwarizwe biro yavuze ko amafaranga asohoka ava muri posita ari menshi gusumba ayinjira. Ubuyobozi bwa posita busigura ko ibitera ico bamwe bafata nk'uruhombo ruganisha ku yugarwa rya Poste Burundi ari ahanini abakozi b'umurengera bagwiriyemwo abadashoboye akazi. Bakora muri poste y'u Burundi. Iyo poste y'u Burundi barizwamo abakozi bababa ku 950. Ubuyobozi bw'amaposita mu Burundi butari umunwa nk'uko tubikesha ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi bukemeza ko bigoye ko hari umugambi urangurwa n'abakozi babwo kuko abenshi muri abo barenga 950 badashoboye gukora iyo migambi yaramuka ikozwe naho inkewa akabarizo zishobora kuyirangura. Ibaza umuyobozi mukuru wa poste y'u Burundi yavugiye hejuru mu ntamatama biravugirwa mu bindi bisata vya leta birimo nk'akarorero ishamwe rya leta ryo gutumatuma nako amakuru Onatel mu mfunyapfunyo igisata cindero harabemeza ko abigisha bahabwa ubuzi batabikwiye hagashirwa imbere imigambwe ya politique kanaka canke ubucuti ukarondera afitaniye n'ugatanga canke uzinanye n'utanga akazi. Utundi twasorobo tuvugwa mu vy'akazi mu gihugu c'u Burundi twatumye hari abashomeri babihindura urwenya mu kuvuga ko guhangana ku isoko ry'akazi mu Burundi bigoye kuko abakaronswa atari bo baba bagakwiye. Turimwo ubwoko bunaka bubazwa mu itangwa ry'akazi haba akareta canke mu bigenga abitaba Imana amafaranga yabo akabandanya asohoka nk'umushahara nkaho bakiriho n'ibindi. Muri sanga y'uno munsi reka tubice ijya nino turaba uko akazi gatangwa mu gihugu cy'u Burundi ivyemewe n'amategeko bisabwa ngo umuntu agahabwe mu gisata afitiyemwo ubumenyi ata kamwana wa mama kaba gashingiye ku bucuti imigambwe n'ibindi igihaze kugira ngo isoko ry'akazi rigipiganire ko ababishoboye hama urushije ubumenyi wundi yegukane ikibanza kimubereye. Abatumire baza kudufasha kwishura utubazo muri sanga y'ino munsi remeshejwe muri studio yindwi na Jodiane nini na hazwe ni Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe Folicon AFD ishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama. Gerard mwiriwe gute ngahe Bujumbura mu Burundi?
Twamutije bwa mbere hama twamutije nari twatwumviriza ino Bujumbura twiriwe mahoro kandi tumeze neza.
Umutumire wa kabiri turindiri umwanya n'umwanya ni Faustin Ndikumana atwara ishiramwe parseme gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo ariko mukurindira yuko Faustin aboneka ku murongo wa telefone Gerard murumvise intangamarara ya kino kiganiro utubazo duce ku masonga niko twifashe ngaho mu Burundi
murakoze cyane byamire twibwishye no twagishinze gwanya ikinyere na kanwana mama nibyo ntawo uvuga ko gera de nawo bya ko nyene kitahari kana uvuga ko ubudushwa gutangwa rimwe na rimwe basanga twumure cyacu nyene nyene cyakoze mugabo turabona ko hari intambwe zigenda zigaterwa buri munsi turabona ko byukuri igihugu cyamaze gufata mu inzira yo guhindura ibintu atwiga twisunze ko ibibazo tubona bitangwa mu buzi bigakogwa mbere bakanerekana rimwe na rimwe bakamanika ababa bacaguye cyangwa batoye ikibazo rero turabona ko leta ikigashya n'ibivu mu rwanya ikimene n'akamana mu bijyanye n'akazi kandi naza ko tunashimira nyirishoboye mukuru w'igihugu kuko aravuga atagira umunwa ko rimwe na rimwe hari abakozi usanga badashobora akazi ibyo rero tubona ko ari icyizere kidasanzwe mu bijyanye no guhindura ibintu hamwe no gukoresha ababikwiye kandi babishoboye ari nacyo ituma twebwe ibikorwa cyangwa ibivugwa ahantu hariya haba mu ndero n'ibindi ni ukuri no mu ndero twemeza ko hariyo aho usanga badafite akarangamutima ko kurera abana ibyo ntawo bideha ari nacyo ituma rero tubibaza ko dukurikije akamo kari karategwa ari indongozi tubona ko ibintu bishobora guhinduka
muntunge gatonya Gerard Hakizimana muhinga bw'ivyuma hari ico turinda gukemura imbere ko tubandanya kino kiyago badushiremwo batumirire amate gato imbere ko tubandanya hama duce tusura kubakira mudutunge gatonya Gerard Hakizimana
murakoze.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Muradutunga nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika. Gerard Hakizimana, uko twugura ikiganiro ivyo mwariko muravuga vyinshi nitwariko turavyumva, twariko turababaza muti ikibazo c'itangwa ry'akazi mwumvise intangamarara uko vyifashe mu gihugu c'u Burundi ku bwanyu ni gute? Muratubabarira nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika, haba yakagorane gatonya gatuma tudashobora kumvikana na Gerard Hakizimana n'ubwo mwebwe mushobora kuba mwariko muratwumva, vyifashe gute mu Burundi ga Gerard?
Murakoze cyane. Eko twavuga duti turabye intambwe igihugu cy'u Burundi cyangwa leta biri kuratera tubona ko by'ukuri kimwe naho kihari hari ibyivugiro ko bishobora kugwanywa kandi bishoboka. Nuko navuga nti urabye gutanga akazi nawe uvuga ko rimwe na rimwe kimwe kidashobora gukora mugabo tukaza ko twitegereje akamo kari karategwa n'indongozi byavuye ku izina ry'ishyirahamwe tongoye ndetse tubandi tunashimire leta tubona ko ubwigo butari buke niko yakogwa kandi twizera ko by'ukuri ibintu bizohinduka kuko nyamba umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ko hari abakozi batagifite akarangamutima, hari abahembwe badakora, badakora neza igenewe ko ni ibintu bikomeye cyane ku gihugu ni bikomeye cyane nkuko tuvuga turaneza ko no mu gisata cy'imbere by'ukuri usanga ariho abigisha atakanga mutima gifite ko kwigisha nke
aho turi Gerard aho dushaka kwibanda si ku karanga mutima k'abakozi ahubwo nyabuna ni ingene ako kazi gatangwa uko gatangwa abavuga ko gatangwa kadafatiye ku bumenyi muri Folico F murabibona ko ikibazo mu gihugu cy'u Burundi cyangwa
kubimeze eh mu turabye misho mutongoye no munsi twovuga ko akazi katabaye n'ikimenyane cyari kitiye bikoreshwa imugabo twavuga ko turabye no munsi hari intambwe ziko zirategwa zigana mu kugwanya ikimenyane nyine leta ubwayo tubona ko hari ibyo bikora bitari biki turabona ko uno munsi kw'ibibazo bikorwa turabona n'ifite amapendo turabona ko kandi imenyeshwa kare hama nakini akatukona ko baga higari benshi yoni wazako inamba nahugwa ko zitahari nahugwa ko zibira aheri viki menyane munga kizera ko biba ina kama kuka tegwa nindo ongozi zokuwe rikana ko hara wako zustanga wale unha kazi wata likuini kwa wazako ili mzibia jena ya fatu mwongo kani jukuwe taona ko mishuwa guhindua ili
Mhm. Hanyuma ije bikabarizwa mu bisata byose by'igihugu nimba hari ivyigwa amaze gukora muri Folicon F canke hariho aho biboneka cyane gusumba handi.
Zambi twovuga ko ibyigwa twose ariko bamwe ntibabiheza kuko twovuga ko mu byigwa twese twakoze imbere biraboneka ko hari ibisata usanga bizi imbere mu by'ikimenyane atwovuga mu ndero n'ibindi bisata bikeye bike mugabo by'ukuri no munsi ntawubwo haravuga ngo bikomeye cyangwa ntibikomeye mugabo turabona ko hari intambwe ziko zirategwa kandi tuyizeye ko by'ukuri twese hamwe tugiye hamwe tugatera akamo abanyamakuru bafashije amashyirahamwe yigenga ko duce tugeze gukora twibadashyira ibintu byose birahinduka
Urakoze cyane Gerard reka tuje ku mirongo ya telefone uno munsi tuza guha umwanya munini abakunzi b'ijuru ry'Amerika kuko ari nabo benshi banditse muhinga bw'ivyuma nimba batwumva badufashe babaturonderere ku mwanya ku mwanya turafise Oswald ari ku murongo wa telefone Oswald ikaze ku ijuru ry'Amerika ego muhererehe Oswald
muri
Afrika y'epfo haravugwa make
bo havugwa meza turakomeye n'abandi barakomeye naho imeze nk'umutekano muke
bwanaziboneka ego mu Burundi wumvise ivyo turiko turavuga ko ni itangwa ry'akazi uko ritangwa ko bitunganije akabazo kawe canke intererano
nashaka mbaza none murabona igihugu kizote nashaka mbaza batumiye tumane igihugu kubera mu Burundi kenshi basanga batanga akazi baraza abamwana b'amama udasanga hari udasumu nari imbere akazi ntushobora gukoraho nabo bagira ngo baratanga ikibazo mugabo udasanga ikibazo gitanzwe abarona kazi baramaze hane baramaze kubacagura mbere ugasanga hari n'abo bafata gukora icyo kibazo rena gomba mbaga tunone igihugu kidatera imbere gusa ni igihugu udasanga baherezaga akazi abantu batabifite ubumenyi
Ego. Urakoze cyane Oswald muri Afrika y'Epfo Gerard Hakizimana akabazo ka Oswald murakumvise
Nje twakumvise mugabo tuba ko twumva nabi ariko baravuga.
Hariho
bavuga ati mbega mu Burundi igihugu gitera imbere gute bagitanga akazi kutari niko nabifata nabyo mbese.
Ego niko akabazo kiwe gahagaze yanavuze ati iyo hagiye gukorwa akazi abaza kukaronka baba bazwi hariho n'abanditse kuri Facebook yacu uraza kwishura nimba baba bazwi cyangwa nimba bataba bazwi aho mugeze amaso.
Nibyo igihugu kiyatera imbere ubwami giteza imbere n'ibikorwa haba n'ibintu dutangwa haba abariko bakora nyine bitanga n'ingene batanga niyo twokwitwa umwimbo igihe rero igihugu gitera imbere iyo abantu bose bari ku kibi mu gihe habaye ikimenyane mu gutanga akazi birashoboka ko igihugu iterambere ryacu ribigwa mu benshi rero twibaza ko nk'uko twabivuze ntabwo kuko kitazotera imbere ko tutabona ko hari ishaka ridasanzwe muri ndi kandi kuvuga ko ushimishije inzego z'igihugu mu bijyanye no guhindura ibintu hari ibyo gutanga akazi n'ibindi ari ikibazo nk'amatambaga ati abakarunka babazwi nitwe bintu byemeza mu ishyira mutongoye kuko mu matoro twakoze turabona ko cyane twarabonye ko abahabwa akazi rimwe na rimwe hagira abatabazwi hari n'abandi usanga bakoresha ibitumye ndashoboka ugasanga bakarose abari umuntu avuga ati abo babaye niko baba batanze amahera muba turabona ko by'ukuri hari ishaka ridasanzwe rikorera kugwa n'inzego z'igihugu twizera ko igihugu kizotera imbere twizera ko twese tugiye tuhita agenda bizotuma ibintu bihinduka n'ibifata icumi bigahinduka hanyuma bakakonka akazi bidaciye mu kimenyane bakakaronka pare merite ibyo umuntu akaronka akazi uko abikwiye tubaza ko rero nacyo turimo dushyira imbere ko umuntu ziteza kubona ikintu akwiriye kandi gihuye n'amategeko rero twizera ko turabishaka byose bizagenda birahinduka ukebuke
mbega iryo shaka muvuga bitanguye kuronderwa kuko ni nkaho muvuga muti biratanguye gukosorwa ni gute icyo kibazo kiriko kija habona ubu kandi ari kibazo cakomeje kuvugwa muri kahise ka kure ku Burundi
je ni baza ko akenshi kugira ibintu byongera hinduka ubwa mbere habamwe ukuboko k'ubutegetsi ubundi ubutegetsi nibwo ufata ibintu bimwe ni nabwo bazwi igihugu iyo ushatse guhindura ibintu murabihindura iyo ushatse ko agateka kubahizwa k'umuntu karubahirizwa ni nk'uko ibihugu nibyo bivuga ko aribyo bifise ububasha bwo guhagarika ibiba bikorera kugwa byose rero nuvuga ko rero turabye leta y'uno munsi by'ukuri ikiragomba ko igihugu kibanza giteza imbere ikiragomba ko akarenganyo ikinyane mu bisata byose urabona ko hari ishaka ridasanzwe ryo guhindura ibintu rero twizera ko twavuga ko twebwe ntitwoja mu by'inyuma ahubwo twoja ku nguvu ziko zirakoreshwa n'umunsi mu bijyanye no guhindura ibintu nibyo amakosa yarabaye hari byagera kugwa nabi ariko kandi ntawe uvuga ko umuntu uhindura ibintu bimwe igihugu ko cyagiye kiraba si ingorane cyagiye kirahura nazo si nke twizeye ko rero akamo k'abantu bose akamo k'abarongoye igihugu akamo k'abaserukira abakozi reka akamo gatubwa mu butandukanye naza ko bizofasha mu guhindura ibintu n'ababikora bitumye bakora neza gusumbya
hanyuma hambavu y'ivyo vya kimenyane ibindi bizingamitse igisata co gutanga akazi mu gihugu c'u Burundi n'ivyahe kubwanyu ga Gerard
novuga ko izingamitse igisata c'akazi sigishwe ko navuze ko intambamyi zigenda zirahakurwa bukebuke turabona ko hari ishaka ridasanzwe mu ndongozi ariko kandi ntitwovuga reka kuvuga ko hari bigeze kuzingamika igisata c'ubuzi aha twovuga ibituriye twibaza ko byaba byaragenda birakoreshwa mu myaka yahera ariko twizera ko n'umunsi by'ukuri turabye indongozi dufise turabona ko ariko barahindura ibintu kandi ariko baragwanya by'ukuri ubusuma n'ibindi bintu byose byotuma igihugu gitwagwa nabi canke urwaka rutaronka ibyo rukwiye turabona amanama atari make ariko arakoreshwa urwaruka turabona amanama atari make ariko arakoreshwa baba abarundi n'incabwenge n'abandi kugira baterere iterambere rero twizera ko ibyo byuma byose biriko biratangwa ahamwe byoshirwa hamwe bikigwa ko turaza ko ingorane zizogenda ziratorwa no mu gisata cyo gutanga akazi kandi nk'ishyaka tubamwere gishinzwe kurwanya ikibazo n'akamanamama tuguma duhimiriza natwe ibyo dusaba ko ikimenyane n'akamanamama cyorwanywa kuko ahari ikimenyane n'akamanamama iterambere ntibibandanye ahari ikimenyane n'akamanamama bivamwo injyane n'intambara bidahera ari nacyo tuma rero twizeye ko akamo k'indongozi akamo k'amashyirahamwe yigenga atandukanye akoramo ibyo bisata aharanira gata akazi na muntu ntiyarwanira inyungu zabo n'igihugu twese naza ko bigenda birafashanya gutyo bibande bitora umurongo kandi twizera ko ugwaruka bwo kwizera kandi nabwo nibakora amaboko mu mpuzu hanyuma hari n'ikindi kijyanye n'ubumenyi kuko mu gutanga akazi ugwaruka bw'ubundi bitegereza guca ubwenge mu mashuri kugira ngo ashobore guhiganwa n'urw'akarere n'ubundi bwiteza akazi mu gihugu gusa igitunga umuntu ufite akazi ka leta umuntu ashobora guhiganwa ari hose urabire ubumenyi bw'uno munsi harimo agasorobo ariko twizera ko nabyo nibyo bigenda birakosorwa twisunze ka kamo nyine kiriho karategwa n'indongozi
hanyuma ikibazo na co co kuvuga ngo reka dufate nko munyigisho uherutse ubushize tukora kino kiganiro gishusha nk'iki ara bavuze bati ubwo bumenyi buri ko buravugwa bufise naho bwo rondererwa kuko usanga hariho abahabwa byinshi bakora batabishoboye n'ahandi usanga huzuye abantu benshi kandi ataco bariko barakora ibyo byo murabivuga kwiki aha nk'abahabwa byinshi bakora batabishoboye nshatse kuvuga nk'abigisha usanga ariko yigisha nk'ibyigwa bitanu kandi atavyigiye hanyuma handi naho hari benshi batariko barakora nko muri poste mwavyumvishije habarizwa abagera 950 bakavuga ni benshi kandi ataco bariko barakora
Je ne vois pas vidéo, il n'y a pas de chronique, il n'y a pas de moti ou de lettre. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je ne vois pas umuntu n'atubayari idashoboye gutwara imodoka ku umuntu yohabwa akazi je ne vois pas angorane igikomeye mbega ashoboye iki mbega n'otegumire mu byo ashoboye gute hari abakozi benshi naho nibaza ko aba bagiye abamutwitwa abadirekiteri usanga barongoye bisata nibo bagira uruhara rwo kubagabanya nibo bagira uruhara rwo kubagabanya kwanye na leta bakaraba ko abakozi barenga bakashyira mu bindi bisata kugira baterere kandi nabo batange umuntu urumva ko muri icyo gihe ariko bakora barenga bashobora kuba bahembwa batanakoze hari ibisata byinshi bigenda biragaragara ko byageragira intege nke hari ibyo byagiye birahomba hari ibyo bitateye imbere no mu mashyirahamwe ya leta cyangwa ibindi ukabona ko by'ukuri hariho abantu bagiye bagatuma gukorera nabi igihugu iyo twibaza ko muri icyo gihe ubu hakwiye kurabwa ushoboye uwotanga umwimbo niyaza ko nyamara ibihugu bya Buraya byateye imbere cyanke na za Amerika n'ahandi burya amadipome nimuvuga ko batashyira imbere rwose mugabo barayaharura ariko umuntu barabaye icyo ashoboye nibwira ko twebwe natwe mu bindi tujya ku rugero rwo kuraba icyo umuntu ashoboye nyamba z'ukuri ishoboye guhanira agati y'akazi na muntu kukubera icyo bifata nagikoramo nyamba nshoboye kwigisha kubera ikintu kwigisha nyamba nshoboye gukora mu modoka kubera ikintu gukora mu modoka ni byiza ariko gite ntambwe kikaraba ubushobozi bw'umuntu umwe wese aherereye bukamenyekana bumaze kumenyekana na muri ya bandi bicaye bakaraba ubushobozi bwabo bagashyirwa mu bindi bisata by'abaterere mu iterambere leta nayo ireke kwahombera ntibanda ikoresha abantu batafite ubumenyi hanyuma hari n'ikindi usanga hari abantu bagura amadipome n'ibindi igisanye turabona ko nk'ubushirarangi bw'abakozi n'akazi bwavuze ko hari abo bwafashe bakoresha amadipome adakwije rero ibyo byose nibaza ko bishobora gutuma haba intambamyi mu bijyanye no gutera intambwe na cyane cyane guteza imbere igihugu umuntu aherereye
reka turashe tugaruka kuri icyo cyo gukoresha abatabikwiriye gukoresha impapuro zidakwije amategeko ariko tubanze twakire Zefra Frank ku yindi murongo wa telefone Zefra Frank ikaze ku ijwi rya Amerika
eko ndabumva gatanu kuri gatanu
muherereye Zefra
ndi mukayanza
havugwa iki mu gisata cyo gutanga ubuzi
mumizahera niho novugahara iyo ngeso mwarimu yavuze yuko bashobora kuronka bakoresheje ta mwana wa mama mugabo muri iyi minsi ndabona umenga abantu bakorwa ikibazo sinzi rero yuko mu gukosora cyangwa mu gutanga amanota akaba ako ka mwana wa mama
reka duhe akanya Gerard akwishure Gerard muravuga muti ni kibazo tuzi mu gukosorwa ayo mazina habwa abande ni bande vyege kwa ko cane cane muri ako kamwana wa mama mu bisata bitandukanye ga Gerard
murakoze je ne vois ko nkuko rekona bivuga ati ntambwe iteye dwatewe ni umuvuka biko azakintiranza cyangwa kwa kugira ibibazo nibyo mu gihugu cyose n'umuntu ari kwakora akoresha ibibazo tuba turaraba ni twavuga duti hari intambwe zitari nke ziriko zirategwa kandi zatewe ibyo twibaza ko naho abavuga ati mu gukosora cyangwa mu bwirizi akaba akoze amatohoza mubwo ati twemeza biboneka kufasha intumbero yo guteza imbere igisata cy'abakozi ba leta na cyane cyane gutanga akazi yisumbuye ubushobozi twibaza ko rero intambwe zatewe byarabaye muri kahise umugabo biraboneka ko ariko haraba gukosora kw'icyo bisaba gusa bisaba ko mu gihe byogaragara ko ibyo ngorane zitera abagenzi gutanga akazi n'icyo gihe cyabibazwe kuko turabona ko hariho umugwi w'igihugu ugiye ibibazo byo gutanga akazi kandi turabona ko wambikwa neza mu gutanga no twita mapedofikari yitwaza ko n'intambwe itari leta ikwiratera kandi yateye mu bijyanye n'ikato cy'akazi cyatwizera ko bizobandanya neza.
Muravuga mutini nambwe iri kwiraterwa ariko imbere yuko muntonge muntonge hari kibazo dusuye muhinga bwije mari cyo gituma hariko haraba guteba guhanahana majwi n'amajambo. Muravuga muti hariko haraba ibikogwa mugabo akabazo kiwe gahagaze kumenya ko ico kibazo kihari kirahari nimba hari hariko haraba ibikogwa hari ibiko birakogwa mugabo ikibazo ubundi kirahari none ico ico kibazo nimba kihari abo babikora bege kwa kwivyo ni bande babikora nabatwara ubwo bushikiranganje butandukanye biciye mu nzego zitandukanye canke bikogwa n'abakozi bo hasi bakoresha ibyo bibazo kugira ngo twumve ikibazo uko cifashe nubwo biriko birakosogwa. Muvuga ko biriko birakosogwa
je nibaza ko nta wo bugira ngo naka cyane mu byakozwe naka ariko akenshi ubujya iyo umuntu atayibona tohoza amenya ati mbega ipira hehe naba bademaka urutotwe naka icyadushara giye kirahaba twibaza ko uruhara ari rwa barundi bwose mu guhindura ibintu kibaza ko uruhara ari rwa leta yose mu guhindura ibintu no kwishyira ku murongo ikibazo cyaragiye kirahaba mu batabona ko by'ukuri intambwe igihugu kino cyaditse kandi tunasaba urwaruka kubandanya guhiganwa hari rwa kubona ko tutagishaka guhiganwa ibyo rero bigatuma bavuga ko abandanya ikimenyane etwe twovuga ko intambwe zitari nke igihugu cyo cyaditera kandi kibana kizitera nta utwoduma kurutoki rero ti na byapfiye cyane byakundiye aha ibikomeye niho tubona ishaka ry'igihugu n'abakirongoye.
Tutira kunze ibijwi rya Amerika muri aducunga ntibyoroshe muhinga bw'ijima trace ibibazo bitandukanye mugabo Gerard muvuga ko ati umushaka kudoma kurutoki nuvuga ko atawe vyega ntawe vyega atawe ushaka kudoma kurutoki ikibazo ntawe kiri rero kuko iyo kibazo kihari
uvuga ati wa mugudu gutanga
umuje
n'ishije n'ucubazo
n'ucubazo mugabo nimba ikibazo
reka n'ucubazo bizadyo se ho barabaye n'ikimenyane mu gutanga kandi mugabo tabona ko ukuri intambwe ziko zaterwa kandi kwizera ko ibintu byo gena yana yana neza
iyo ntambwe itegwa niho dushaka kumenya aho iri kwitegwa iva ija yavuye he abari barazingamitse ico gisatani abakozi bo hasi bo hejuru canke he
akeshi nawe uvuga ko ibintu bipfa ntibyagirirwa bo hasi byagirirwa babijejwe re twizera ko nkuko byo twabivuga ko intambwe zitari he ziko zaterwa reka duhimirize twese duhimirize kugira icyo gifata cyo gutanga akazi cyane yikugwa neza hanyuma ubundi nabwo bandaye mutera imbere na cyane cyane mu gihe tubona ko leta ihagurukira ikibazo bitari bike.
Turafise na Terence ku ndi murongo wa telefone. Terence kaze ku jugi Amerika.
Ego karibon ego sa akote ndaburu mbatiko ndaba kirikira na mewisi
uherere gate
yewe mherere ya Bujumbura mu Kinama
akabazo kawe canke intererano
yewe intererano ico mbona ugwaruka Burundi bwejo hari hakwiye ingingo toza zisahiriza ugwaruka mu kugira ngo baborohereze mu gushinga ngo dutahe two kugira ngo biyungunganye mu kubaho kubera nk'ubu urashobora gusanga nk'ibintu by'amakori umuntu ariko biramugora ugasanga umuntu yarakwiye yuko yoroherezwa nk'ugwaruka kugira ngo nabwo rwiteze imbere rurabe ukuntu nabwo rwobaho akabazo rero noca ngira ko mbaza leta je nashaka kubaza ikintu uyu arongoye Falcon F yoca atubwira kakatubwira nk'ikintu boba bategura kugwaruka kugira ngo barabe kazoza kacu kubera nk'ubu mu Burundi biragorana hari gihe usanga nk'ugwaruka rutari ko rurabona neza ukuntu ngo kwiyungunganya cyanke naho wasanga rugo naro nka n'uburyo gacusanga nk'ibintu by'amatagisi na ubeyere biriko biratuma bigorana bonume ngo rero dufasha ukuntu bakatworohereza nk'abantu b'ugwaruka.
ariko icyo kibazo sinzi ko kiraba Folicon FGR sinzi ko ico mwovuga kuri kino kibazo cha terrance numva kibazwa cyane leta ariko nkumbure murashobora kugira ico mu kivuze ko namwebwe
twibukuye kuri na gishano twaba gishinzwe kwanya ikintu na kamona mama cyo nakoreta byo kuri ufigura ya cyane twisunze n'ibintu bya cooperative ubona ngo akuno munsi hari amahera ruhabwa ahubwo dufite ugwaruka guhiganwa hari ikigega kije gufasha ugwaruka gitanga ingurane ikaguna bishura amugaje habwa kada kugitare imyaka 40 iyo bari hamwe nyaza ka ugwaruka nagone gukora mu kumumpuzi bakora imigambi ukaje guhiganisha imigambi kugira batere imbere nuko bari hamwe ugwaruka ni gwaguma rudashaka guhiganwa ni gwaguma rugira aho ruri rudashaka gukora nabone bizagowa kuko nkuko twayivuze bitatse cyaka bisho biteriza gutungaruka cyonyene ubwo kandi ngo nashobora gutanga akazi ubwago ikomeye ni uko leta tubona ko byukuri ishyigikira ugwaruka niko tubona umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi byukuri abona ko ari umugenzi w'ugwaruka nkuko bivugwa ni umugenzi w'ugwaruka byukuri ahita y'ugwaruka hari amabanki y'ugwaruka hari ibikorwa bitari bike ugwaruka ubona ko rikora kurikirana cyane kandi abona ko igihugu kiko cyajya mu nzira y'ugwanya ushomeye naho intambara zagiye zirabaho ku bijyanye n'uburyo kuko igihugu kene buryo bwinshi murazi ko twagiye tubona ibihugu biyicamo byabura rifata ibihano n'ibindi bihugu mugatabona ko uno mutsi ko tubajya mu nzira nziza tubona ko n'ibihugu bitandukanye biri kuyashimwe n'igihugu kikwe cyatwagwa tubaza ko rugaruka nago rwakerebukira rugahiganishwa imigambi
muri ibyo byo guhiganishwa imigambi ho ako kamwana wa mama ntikabamo
akamama ntikubwa aho katari no mashira hamwe iwana shima imwe na mafinansi matangwa tujye mashira mu bigenga hafari bya kamenye na kamona makano gasanga byukuri ikugwa kugwego go hejuru rwose ariko twizera ko bitwaje na tsaduma ku rutoki aho bitagenda neza twizera ko bidogerera gahunda kandi ko iyi ntamba ni ikimenyane ngo tucitwaze ahubwo twanda tudakora tubonye cyahara ikimenyane tukitwara cyo twaramagara rwaruka rujyo naho rwarenganijwe kuzo batwitura cyane cyane misatsi bitandukanye cyaje cyo konka kazi akabona ati nari nato ikibazo sinaruta kazi sinabarimwe bazi batwitura cyo bafashe kuba ubugizi kandi nacyo turasaba kuko twebwe twarigira dufashe abadashoboye abadashoboye kugira
mukorera mu gisata cyo kugwanya kamwana wa mama ikimenyane gitandukanye ico kibazo aho mu biganiro byanyu bitandukanye n'abari muri leta murakigaruka ko barakizi bakivuga ku iki nitwashoboye kuronka uruhande rwabo ngo rutubwire
niyaza ko cyo turaraba bo tuvugana turavugana n'abatwitsi batari bake ni kuri sino bahisha hari ibyo duha twakira mu byanyu n'ikimenye na kamwana mama kandi tubishikanye imbere tukagenda nk'ishyira hamwe tukana ko bitora umuti niba hari ingendo nyinshi tuba turakora zitandukanye kuko dukora dufata ikimenye na kamwana mama agati y'akazina mu gateza kujya imbere hanyuma k'umuntu aronka ibyo abereye nabyo bitegeza kujya imbere rero tubona ko tuvugana tubona ko abategetsi tuvugana kuba barenganijwe tubona ko inkingo zifatwa kandi nziza ni muri byinshi mu bintu dutanga by'ibyo dukora mbere ugasanga by'ukuri abo twavuganye babonye ko ari ukuri bagatunganiza abantu twizira ko n'ugwaruka ngo zari bamenye nyine rurenganurwa iyo rwarenganijwe rukayivuga ntizira bagumya mu ntamatama kuko ntirwabigumya nta nyinshi bizotora
muhinga bw'ivyuma bongere batumirire amate gato hama duce tubandanya na kino kiganiro muri sanga muvise gishingiye ku vyo gutanga akazi mu gihugu c'u Burundi
radio ijwi rya Amerika yabaye ikibito cacu radio ijwi rya Amerika yabaye ikibito cacu mu gukere yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Yara tanzi jambo, zama
turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahutayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu bakodi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose bakabangura mu myaka imaze ikamirana ibyiza gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ntuti bakunze ibijwi Amerika muraza mutwihanganira ku bibazo byo muhinga bw'ivyuma dufise biko biba biko bituma kino kiganiro kidashobora gutungana neza nkuko twari tuvyipfuza twaciye ko turavuga ku itangwa ry'akazi mu gihugu cyo Burundi Jean Hakizimana rero mwagarutse ku kintu cy'abakoresha impapuro zama diplome usanga atarizo ubuhinga bw'u Burundi bugeze he kugira ngo bushobore gusuzuma iyo umukoresha ahaya akazi umuntu ko ibyangombwa uyo ariko ararondera akazi atanze arivyo haba iyo diplome haba amazina yiwe haba ivyerekeye imyaka byose byose bugeze ubwo buhinga
musanzwe ntavuga ko birahari byarabaye kandi tubona ko ubushakashatsi niko buragerageza iyo wakoze n'akazi ndo dukeze nyakamushakashatsi hari iyo wakoze n'akazi tubona ko hari intambwe zidaterwa kuko twumvise ko hari umuntu yafashwe akoresha diploma atariyo twumvise ko hari amahera yarasohoka ariko asubira mu gihugu tukaza ko aho yaboneka ko by'ukuri leta irakora rero ntahubwo ko gusuzuma bigera byoroshe ibijyanye n'impapuro z'umutsindo mugabo ni twebwe ne tugira uruhara cyo kunyegeza kuko naza ko umuntu arusha akazi abafite ahaba abafite aho yakuriye abafite aho bazinanye bamuzi abone bakiza kudoma ko urutoki ibyo bintu
bakadoma ko
byoroshye kurwanya
bakadoma ko gute urutoki hari uja gusaba akazi abo bandi babana baza kumenya gute ibyo yatanze ko ari byo canka atari byo
mugenda zako umuntu arusha akazi umuntu amenya ati umuntu yarusha akazi n'iki gisata kubyo yatanze nore supoza ko nkuje ndo sakazi ndarusha akazi barandi nshiye mbesha ko mfite dogitora atari mfise hari abandi by'ukuri bavuga ati nujya mu muntu hajya ahantu bahajyana urupapuro ruhe rero abarundi twiyige kudoma ko urutoki iyo tubonye ibitagenda
hama ku ruhande rw'umukoresha naho
muda adema kutoki
kuruhande gumu koresha hugo na we achukumbure gute amakuru yereke yewagi yegu hakazi kugira ngo ntagahe utaga shoboye ntagahe utaraga kuiye ntagahe wamubeshe kandi haruwaraga shoboye aga kuiye yari gushoka karongo
jina dako kuruhande gumu koresha nibye li tubuga kumu hiyorani kumu na shoboye iyo bishitse ugaka dumu ni adako ijia nimi na makontra ya andi kwa iyo uzi ni adako yohindugwa hakabe hakaba igihe cyo gusuzuma bagasuzuma akaba ko uwo muntu yikuri ibyo bintu bishoboye ibihugu biya bitera imbere ni uko umuntu wese cyashoboye ari cyakora n'uburundi bya bitera imbere ni uko umuntu wese cyashoboye ari cyakora nyamba ashoboye kubaza nabaze kandi yinzize nyamba ashoboye gukora ubwato nakora ubwato hama leta nayo ishyigikire ishyigikire imigambi adashobora tuvuga ko igihe n'amakonta yo kwibona ibintu bisinywa bakaraba ko byukuri ataba kwihuta kuko abagutumisha umuntu ko umuhaye akazi nyine kontra yanditse nawe arabyitse babwira ashobora kuburanya mu gihe w'umuntu utari akazi umwagiza ko atabishoboye.
Turafise inkuru nziza ku yindi murongo wa telefone. Inkuru nziza ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Amahoro.
Uhererega inkuru nziza.
Nere Imakamba.
Imakamba haravugwa amaki
nakambara mahoro ameze neza n'ikirere kimeze neza.
Kamwana wa mama kararangwa ngahe Imakamba canke ntako mu vyakazi
bogashaka tarangwa Imakamba karangwa muri rusangi.
Tubwire uko bimeze.
Bo mu bisandwe icyo gwambe ntashobora kwemera nuko akazi gatangwa ku mugambo ko mugambo y'ishankuri burimo abantu benshi. Ari ugasanga aho barakorera mu gandi barongo buzibo cyangwa akazi gatangwa ku miryango mafamili. Icyo cyo kwiyumvira umugambo iyo mwacane sinacho nemera kuko nuko nagisiguye hanyuma ikindi icy'ubwoko cyo kiyuta usanga kenshi abantu baca batanga ubuzibo n'andi masteri ke baba barimo ugasanga nimba ari nk'umuntu avuga ati nkeneye abantu baca baza kunyakuya tuzinanye twagendanye ka kazi nyene ngaheze behavior aba hirya no hino turabibona ko kandi nanjye maze imyaka itanu ndi umurondezi w'akazi kuba ntarakana nk'ibizigwa ko ndumuye nka Fabre ko namaze bikwasi bose hatari hake
ibyo
aro
uratwumva
genda wumva
turiko tukubwira yuko ibyo uvuga by'imigambwe uko twabyanditse niko biri bivugwa ahatandukanye wowe none ako kazi uvuga urondera nturonke bigenda gute ngo nturi kura karonka iyo bakwanke bakubwira ko bakwanke kubera iki uburanyo
bo arimo je bantu ba Amerika cyo ntaba naje kwumvira iby'imigambwe nuko abantu ba Amerika yagiye ukaronda hari muri ONG international. Hanyuma icyo kibazo aho dukoresha ikibazo n'umuzungu kibaza mu muzungu atanabyo muganza mbona ashika avuga amazina yabo tuza gukora n'abwo ko kuvuye mu Butaliyani ubwo nyene
aza
umunsi donge bava ngo gifite handwe z'ijoro warari Bujumbura mu nyuma ngo caraduga muri entere yo twari gukorera ikibazo mugabo ashitse tubona havuga ngo se twari naka prezidenti amuravuye mu Butaliyani ubu nyene amenye gute amazina yaba abantu
ayo makuru ntiduhava tuyafatira ko cyane ayo makuru ntiduhava iryo shirahamwe ryitwa gute iryo shirahamwe wari wagiye gukuramo akazi ryitwa gute
ayo muri Zowa
muri inde
Zowa.
Hanyuma uyo muzungu acashika avuga ngo abo abagitoye nabo mutarakora
bo ntiyavuze bagitoye yashitse atwigirisha. Hanyuma arakwigisha ahise ku minota kanaka yarigisha twumva avuze ngo se twanaka
none mu gukora akazi mubanza kwigishwa canke mushika mwandika
bo uwo munsi yamaje kutugeja hari ibintu yamaje kuyashufomera ngo yarateye kuko yamaje kuya foromaje imbere yawo bacaba preselectiona 10 abo gite ne zawo je kuko jwato chanyu
amakuru yawe ntayo duhagaze ko cyane ugira umunsi mwiza inkuru nziza
yego murakoze
yego ugira umunsi mwiza ngaho onye ima yavuze ko ari Makamba. Hanyuma ga ego Gerard hariho rero ni bindi bavuga mu gisata cy'akazi ko hariho abandanya guhembwa mu gihe batakiriho kandi baritavye imana mwebwe mwishira mu Folicon FM makuru nayo muyavuga kwike
igenzo niko buga ko twobihakana nshobora ko twobihakana ahubwo nyamba bimaze kuba bikubira vugwa na ha leta gukora matohoza mugani baza ko turabye ingene amasansu ariko akogwa bari ku kazi turabye imwe amakonsato tusomana amakontra yige ni munayikora akora yabari ku kazi ariko rasinywa turaza ko ibyo byose byogenda biratorwa umuti kuko turabona ko ishaka rihari kato na kore tuno munsi haba ko byatagenda barasiye mu buzima butandukanye ne twigira ko byo ko hari abantu bahindura badakora twigira ko byo nyamba bikihari ibyo gabanuka aho gusisho tuvuga ni umukozi wa leta yitabye imana aho usanga ari imiryango ivuga ko uburyo bahabwa bwo guhambisha buteba nico tuvuga ko usanga ari kibazo kuko tuvuze ko hari abahemba batakihari by'ukuri tubona ko leta iri nkagira irahinda mu buzima kandi bituma imenya abakozi bariko bakora mu gihugu
iyo muvuga jeha umubandanya kuvuga muri kino kiganiro ko leta yagira ihindagura yatangwe kuhindagura ryari
aho tubona ko bihindukiye tubona mu bisatsi bitandukanye by'ubuzi hari amasansuma ariko aragenda aba tubona abakozi bo mu bisatsi bitandukanye hari ibyo bagiye barasinya ibyo bivuga ko bimaze nk'umwaka urenga gatoya hari ibintu biboneka ko biko birahindurwa cyane mu bijyanye n'ubuzi kugira ngo umuntu wese ashobore guhembwa ahembwa icyo yakoze n'icyo yinjije
turafite Niyongabo ku yindi murongo wa telefone Niyongabo ikaze ku ijwi rya Amerika na wewe
ego murakoze
uherere hega Niyonga
ego je ndi ngahaye i Bujumbura
akabazo kawe canke intererano
ego jewe ni intererano ego mu Burundi aho ntereza amaso ndabona yuko nibyo mu minsi iheze wasanga ubuzi nuvuga mu nzego za leta canke mu bikorera ibyabo warasanga kenshi ubuzi butangwa umuntu hafatiwe ku bwoko canke imigambwe ariko je ndabona yuko ubuye biriko birakosogwa bivanye n'uko ukuntu ahantu henshi usanga mu nzego za leta canke iz'abikorera utwabo usanga rimwe na rimwe bariko bafata umugenzo wo kuza barakoresha ibibazo rero muri ibyo bibazo nibyo nta mwonga ubura ntawo kwemeza yuko byose byera ngo de ariko cyane yuko intambwe ihari kuko gukora ibibazo kenshi uwa mbere gukora akazi rero nkavuga nti uwo mugenzo uriko uratuma umuntu akora akazi kenshi aba bishoboye gusumbya aho kare umuntu yaronka wabona ajya mu mabanga ya naya haba mu buzi bwa leta canke bw'abikora ubwabo acyari ibibazo byakoreshejwe rero ndavuga nti umuco wo gukoresha ibibazo mu gutanga ubuzi uraza gufasha kugira abantu bamenyere kuza bara mu mitwe bamenya yuko ihiganwa ari ryo rizotuma umuntu aronka akazi kuvuga umuntu akaronka akazi atari uko ari mu mugambwe cyanke ava mu ntari ye cyanke ava mu bwoko ubuye
urakoze
byose ni intambwe ariko intambwe nziza iracariho nka aye aho merere aho mpereza amaso ari Bujumbura murakoze icyiyumviro cyari cyo
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Imana niyo ngabo
ego
turafise na Imana niyo nkuru wika ego
murakoze namwe ku ijwi rya Amerika
urakoze gushima Imana niyo nkuru ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze gushaka ku ijwi rya Amerika
uherega Imana niyo nkuru
dewe gushama zamerirembe muri Zambia mu ndaro na kwabikira gatane makuru yanyu
urakoze cyane Zambia haravugwa maki mu gisata cyo gutanga akazi ni nkije bivugwa mu Burundi
muri Zambia mu gisata kijyanye no gutanga ubuzi icyo mu kuvuga yuko ni hosi ni nka hosi kuko ubushomeri bwarugiye hosi so ni kuvuga yuko na twitwagiye muri Zambia guhaha kurondera ubuzi kubera tubonye no mu Burundi ubuzi bwabaye inkerwa rero twebwe rero mu Burundi ntitwasaturira ngo cyane ngo abari mu Burundi bose barenga ubuzi bwabuze so ubuzi bwabuze hose ubuzi bwarabuze hose nivuga yuko rero twari twahise ngo tutamu bali tukatisha amapasiporo tugenda kuyika ubuzima muri Zambia cyangwa mu bindi bihugu
ariko turi ku ntituri mu byo kuboneka kazi canke kutaboneka turi mu byo ukungene gatangwa yo karamutse kahari.
So yo karamutse kahari ni kuvuga yuko hake makuru ndabonye ati mu Burundi akazi ati bakatanga ka mwana wa mama ucane ngo akazi ngo ni ngo ntibarabo ni kuvuga yuko mu Burundi kuva na kera bijya byamye so akazi namwe muharuriye nk'umuryango w'iwanyu hariho abantu bicaye kandi namuba mwicaye ku ntebe iryoshye kanaka biragora kumaza guhereza abandi mutamaze kwiherako. So burya rero ako kantu kugira ngo kazovemo mu Burundi kamyeho kuva na kera ndetse no mu bindi bihugu kabiriho. Rero kugira ngo tutohere ni kuvuga yuko ni kumaza bakabyiga bakajya hamwe bakarabira inama n'ingingo. So bijya tukora ikibazo nabyo nabyo nyine na nahambe bitari birabyamwe na kamwana wa mama twakurikirana amakuru cyane tukabitahura.
Ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia.
Yego sawa namwe murakoze icyo noterera gusa
unyarutsa
icyo noterera gusa. So ndamwe gutangaza amakuru mutangaza amakuru mu kikira abenegihugu nka Burundi ku mitima tukahinduka tukabona yuko twese tuza amaraso.
Urakoze
mwana wa mama akapfamwo.
Urakoze cyane ku ijwi rya Amerika. Tumwe mu turanga mutima twacu nuko amakuru yaryo hacanke yabiha tuyavuga. Ugira umunsi mwiza Imana niyo nkuru ngaho muri Zambia. Tose Arcade kuri ndi murongo wa telefone. Ikaze Arcade. Arcade ikaze.
Zambia murakoze.
Uherere he nawe Dakta?
Ibujumbura.
Akabazo kawe cyangwa intererano? urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Yego namwe mugira umunsi mwiza twese cyo America.
Yego Gerard Kizimana Folicon F ishyirahamwe ryicinze kugwanya kamwana wa mama irihagaze he mu byerekeye kubazwa ubwoko bwawe imbere yo guhabwa akazi mu gihugu cy'u Burundi.
Twese ku byibazo aho duhagaze bwame tuvuga ko ihitungu bizashingira twaza ko atacyitwaye bagomba ko ubwoko bwose uronka akazi ku rugero rumwe mu gihe bizashingira byanditse twaza ko ibyo tubitwaye twe bishe dushyira imbere n'amategeko mugaragira ngo yatonye. Hariho umwe yavuze ati hariho ikinyene gikorwa kubera imiryango icyo cyo gikomeye cyane na twebwe nishyira mu tumaze kubona niyo ntambamyi aho usanga umuntu abaye directeur kanaka mu kintu kanaka aca agomba ko inshuti ze zose zijyayo imiryango ijyayo ugasanga rero n'ibyandi tuvuga ko ubu duteko kugwa neza bibaye n'abatwara ifata kanaka nacyo tuvuga duti kimenyane nicyo kugwanya kuko hari kimenyane nta terambere rishoboka. Umuyobozi yimbira ko ashobora guha akazi mwene wabo atakashoboye ariko anicira igihugu kandi kwagira nabi inzego z'igihugu ari nacyo tuba twe dutera kamo abarongo igihugu ko boraba bakaza baragenzura abantu bagiyeje ifata kanaka ibyo ni kandi n'abandi bisata hariho abadirekiteri genero hariho abashikanganji bijya bisatanye n'abandi bantu bagiye bisata bashobora gutanga akazi aho bari nabyo birakurikirana cyane kuko akenshi ni umupira nyinshi usanga hari n'abakozi benshi ariko barahabwa akazi mbere basanga barahembwa rimwe na rimwe nimwe twita urwego rugiye kugenzura ugasanga bahereze ko bakeneye abakozi bizaye nuko agomba gushyira hamwe abiwe yitwaza ko leta yorabira neza mu bijyanye n'abarongo bifata bimwe bimwe ko atagira uruhara mu gutuma hari abakozi benshi baronka akazi kandi batari kwiye ishyirahamwe ryacu rihagaze gushinzwe guhana ikirenga kamana mama nuko twifuza ko umurundi wese ahari aronka ibyo abereye kandi akwiriye tugasaba ko atamwana n'ikinono yohaba mu bijyanye no guhabwa akazi ko akabikora cyangwa ku mugaragaro kibazo byobana ni kugwa ku mugaragaro kandi cyangwa kuri kibira kogwa hanyuma akazi kagahabwa ugashoboye niyo nterano yacu.
Urakoze cyane
mukashoma dutegera
egwa ni seti reka tukwakire ucuba umukunzi w'ijuru rya Amerika wa nyuma twakire muri kino kiganiro uherere ganise uherereye he
nabwo ndiko ndabumva neza
birumvikana gute ariko uratwumva neza kugenda uvuga uherereye uratwumva ubu
nabwo ndiko ndabumva neza kweli
ungira umunsi mwiza nta kundi wihanganye ego Gerard Hakizimana rero akajambo kanyu kanyuma igikwiye gukorwa ku mpande zose haba abatanga ubuzi haba bakarondera haba ega n'abaranga hariho n'abaranga umbuzi kana kakakubwira ati genda utware dosiye yawe hariya anye igikwiye gukorwa ku mpande zose kugira ngo ntihagire uhava arenganywa kandi ntihagire uhava abura n'icyane
yina za ko icyokogwa ubwa mbere nuko umuntu wese ahari mu byo bamuhaye amenya ko atari umurima wiwe amenya ko igihugu cyipfuza ari uko bikorwa neza rero nibaza ko mu gihe twese twumenya ibyo tugiye tukamenya ibyo gukora tukamenya ko ubuzima butangwa biciye mu mategeko twibaza ko igihugu cyoteye imbere kandi ku muvuduko ukomeye hanyuma ku basaba akazi nabo tujye tubatera akamu ko guhiganwa babonye ariko baratanga akazi ko kujyana bya ngombwa bakumva ko bateza guca mu biganwa ntabwo bibaza ko bazibona akazi badaciye mu biganwa hanyuma ku baranga nibyo birashoboka ibyo ko hashobora kuba hari abantu baranga akazi abo baranga tuba tuvuga ko leta yohamburika icyo kibazo ubwo bigaragaye ko by'ukuri aranga akazi akaba akijyana dosiye ariko akaronka ko abo bantu bokurikiranirwa hasi hanyuma akaba abariko barakorana n'abo bantu kuko amaze kuba kuranga ni bya bituye nyine turwanya birakogwa ari nacyo tuma rero twizera ko kuretse turi hamwe tugiye tuhaguma ku rutoki ku ingene ibintu birakogwa twibaza ko igisata cyo gutanga akazi gishobora kuba nayo gitera imbere mbere y'akazi kakabana karonka ubikwiriye kandi akwije ibisabwa n'amategeko kandi abikwiye
hanyuma aho twasorobo twabonetse tukaba tuhari kana kari mu kibanza adakwiriye yaragishitsemwo uriya nabo byagenze gute yatanze amadiploma adakenewe abo nabo ico bitajetse mu gifaransa yabyo igende gute kubwanyu
nk'abantu bakoresha impapuro zitari zo z'umutsindo abo nabo guhanwa mbere barasubiza mu buryo bwa leta baba barahawe abo nabo guhanwa ahubwo dusaba ko leta ikora amatohoza yihuta mu bisate bitandukanye by'ubuzi ikamenya abantu bayibeshe ikamenya abantu bose aho bize ko by'ukuri ariho bize kigira kabiri dusaba leta nuko nk'aba barasakaje batari kwiye barabya neza bagasuzumwa kugira basubire kugishyirwa ku rugero rw'abandi bakozi mu gihe bajya kugira abandi bakozi tubaza ko nabona ubutanga mu bintu hari abatari kwiye mu gusanga bafite impapuro z'umutsindo kandi do aho dusaba ko bokora bafite akanga mutima bwa mbere hanyuma bakagira ishaka mu byo baba barimo leta nayo ikibafasha mu kubaha inyigisho zo kuhakarinda ubwenge bityo umwe wese agateza imbere mu byo ariko arakora igihugu kandi akabikora yisunze ineza y'igihugu n'abarundi
nuko rero Gerard Hakizimana murongo w'ishyirahamwe Folicon F ryishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama mwakoze kuri kano kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga kuri ibi byo gutanga akazi mu gihugu cy'u Burundi ejo ijuru rya Amerika ni rya bikora ko muze mwongere mu Twitter
murakoze cyane twebwe turahari kugira ari byo mbetera cyangwa icyo twobushikiriza
abandi dushimiye nimwe bw'inshuti bakunze mari muduteze amatwi turasavye imbabazi cyane mushika ijana rirenga mwatwandikiye mudusaba kubaza ibibazo ariko no musibu hinga bw'ivyuma ntibwigeze buba ku ruhande rwacu vyatugoye cyane ntivyatworoheye twizera ko ivyo mwanditse ivyumviro mwatanze ku ijuru rya Amerika muze kubandanya kugenda mubihanahana ku ivyumviro hagati y'abakunzi b'ijuru rya Amerika amatelefone niyo atadukundiye amatelefone atadukundiye ni nayo yatumye tudashobora kuronka nka Faustin Ndikumana twari ishamwe parseme gishinze guhimiriza barundi guhindura ingendo yariyemeye kuba muri kino kiganiro ariko biza kwanka ingene dutorana kwera ikibazo cama telefone ni kibazo cha gutanga kazi tuzobandanya tukinuganza mu biganiro byacu bitandukanye mwakoze kutwumviriza yakoze Dieudonné Cyubahiro na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazuni jewe twari kumwe kuri micro sa 12 ndaza kubangarutse muri studio ya gatanu ngo ndabashikirize amakuru ngiye kuba tororokaniriza
unasikiliza sauti ya Amerika tusikilize sauti ya Amerika yeah.